Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. President Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye urugwaruka rwa Republika Demokarasi ya Kongo kurufasha kurwanya u Rwanda afata nk'umwasi wa Kongo n'u Burundi.
Continuer jusqu'à ce que nos peuples rwandais commencent quand même à aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région.
President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi muri make ahagira ati urugamba rwacu rubwirizwa kubandanya gushika abanyagihugu b'u Rwanda batangure kugondoza nibaza kurwaruka rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuguma ari imbohe z'akarere. Amajambo President Ndayishimiye yavugiye ejo ikinshasa mu nama yagiranye n'urwaruka rwa Congo u Rwanda naco ruramwishura. Mwandi tubafitiye mu ijyana no ku isi amahigo y'uko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika aserukira umugambwe w'abarepublika matora yimirije abandanya kuyongera navyo twabibateguriye ku mugabane wa Afrika. Misiri igabisha uwo hirahira kavogera Somalia. Idonido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze njuti bakunzi bijuru rya Amerika amakuru yacu tuyahere muri politika muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umunye politike Ron DeSantis yasokoreye akarenge mu murwi w'abarepublikane bariko bahiganira itike yo kugenwa nk'umukandida w'umugambwe mu matora ya president wa Amerika y'uno mwaka. Ron DeSantis asanzwe ari buramatari wa leta ya Florida yafatwa nk'umwe mu bashobora kuzosumvya amajwi Donald Trump mu guhiganira itike y'ubukandida ku ruhande rw'abarepublika. Mu butumwa yacishe ku rugaga rwa X guhoze rwitwa Twitter, DeSantis w'imyaka 45 yavuze ko azoshigikira Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Abasesenguzi bagasanga ingingo ya DeSantis yerekana ukuboko gukomeye Donald Trump agifise ku mugambwe w'abarepublika. Ingingo yiwe isigura kandi ko umukandida asigaye abangamiye Donald Trump mu mugambwe wa republikane ari umwe gusa, nawe ni Nikki Haley yahoze ari ambassador wa Amerika muri ONU. Uzotsindira itike yo guserukira abarepublikane mu matora ya president wa Amerika ategekanijwe mu kwezi kwa 11 kuno mwaka ashobora kuzoba ahanganye na President Joe Biden ku ruhande rw'abademokrate. President Biden akabiri wahabwa amahirwe menshi yo kuzotahukana itike yo guhagararira abademokrate matora y'uno mwaka. Ibipimo bishasha ku by'abarepublikane biyumvira kuri Donald Trump nka kandida wabo mu matora vyerekanye ko ibice 70% bamushigikiye. Uzokwegukana itike yo guserukira abarepublika mu matora yimirije aha muri Amerika azomenyekana kwa kabiri w'ino ndwi twatanguye. Ku mugabane wa Afrika naho akanama kajeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro rya Senegal kashize ahabona urutonde rwa nyuma rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza mu matora ya president w'ico gihugu. Urutonde ntabanduka rw'abemerewe guhiganira intebe ya president muri Senegal ruriko abakandida 20. N'ubwa mbere mu mateka ya Senegal abantu bangana gutyo bagiye guhiganira gutwara ico gihugu. Ousmane Sonko umwe manye politike bazi imbere mu batavuga rumwe na leta nari kuri urwo rutonde. Sonko yakumiriwe muri uka kwari mu mvuto yatawe muri yomi mu kwezi kwa kane ko mu mwaka uheze. Bimwe mu vyaha yagirizwa birimo gutuka ubutungane n'abategetsi ba Senegal bice mu butumwa yacije ku rugaga rwa Facebook. Ivyaha vyose yagirizwa arabihakana havuga ko atakindi bigamije atari kumubuza kwitoza mu kibanza cha president wa Senegal. Mu 2019 tukibutsa kandi ko Sonko yajubwa gatatu mu baronsa amajwi menshi mu matora ya president. Undi mu batisanze kuri urwo rutonde ni Karim Wade umuhungu wa Abdoulaye Wade yahoze ari president wa Senegal igihe se yari ku butegetsi. Karim Wade yari geze kuba umushikiranganje. Akanama kajeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro kamuvanye ku rutonde rw'abakandida mu matora yimirije kavuga ko ari kubera afise ubwenegihugu bubiri ubwa Senegal n'ubwa Faransa. Abicije ku rugaga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Karim yateye utwatsi ingingo yako kanama avuga ko iteye isoni kandi hunyanga demokrasi. Ibwirizwa nshingiro rya Senegal riratomora ko uwe yemererwa kwitoza nka president w'ico gihugu ategerezwa kuba afise imyaka iri hagati ya 35 na 75. Abwirizwa kandi kuba afise ubwene gihugu bwa Senegal bwonyene. Aha ni naho Wade ahera avuga ko yarenganijwe kuko kubwiwe ubwene gihugu bw'u Faransa yabusubije. Mu bemerewe guhiganira intebe ya president wa Senegal naho harimo umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Amadouba. Uyu munye politika yagenywe na president Macky Sall kugira ngo azomusubirire hari mu kwezi kwindwi ko mu mwaka uheze. Macky Sall akimara gutangaza ko atazokwiyamamariza manda ya gatatu. Abandi bari ku rutonde rw'abemerewe kwitoza ni Idrissa Seck na Mohamed Boun Abdallah Dion bigeze kuba abashikiranganje ba mbere ba Senegal hamwe na Khalifa Sall we yahoze ari umukuru w'igisagara cha Dakar. Amatora ya president wa Senegal hategekanijwe igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kuza kwa kabiri. Tuve muri Senegal tuja muri Misiri haico gihugu kigabisha ko kitazokwigera cemera cyangwa ngo cihanganire na gato ico cita gasomborutsa kariko kose koregwa Somalia cyangwa uwovogera ico gihugu. President wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi abivuze inyuma yuko Ethiopia itangarije ko ishobora gufata Somaliland nk'igihugu cigenga bice masezerano Ethiopia iheruka kugirana na Somaliland. Mu vyo masezerano atomora bimaze kuja habona harimo ko Ethiopia ishigikira Somaliland mu mugambi biwayo kwiyonkora kuri Somalia kikaba igihugu cigenga no kuyiha umutahe muri kompanyi y'indege yegukira Ethiopia. Somaliland nayo muri ayo masezerano yemera ko yoca iha Ethiopia umuhora wishikana kwiba hari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaje na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora uzobureha n'ibirometero bigera kuri 20 bwomara imyaka 50.
Bil munasaba ana aiza aqul lina kullana in Somal dawla arabiya fi al-jam'a al-arabiya ولها يعني
mu kiganiro president wa Misiri yakoranye n'amenyesha makuru ari kumwe na mugenzi we wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yari ko yamiriza ayo masezerano agira ati
yani benhadd hadd wala haga ehna benqul da ashan
reka ndababwire Misiri ntizokwigera yihanganira na gato uzoshaka guhungabanya umutekano wa Somalia. Ntugashake gusomborotsa Misiri cyangwa gusomborotsa bene wacu na cyane cyane igihe baba badusabye kubashigikira. Ubutumwa bwanje kuri Ethiopia n'ubu nta n'umwe ashobora kwihanganira ukugerageza kwimanyurira ubutaka bw'ikindi gihugu mu ntumbero yo kubwigarurira. Itoyo kanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters risesangura rivuga ko aya majambo ya president wa Misiri ariyo ya mbere akarishe avuze kuri iki kibazo. Kubwa Reuters amajambo ya president Sisi wa Misiri yerekana ko Misiri yinjiye ku mugaragaro matati ya Somalia na Ethiopia. Leta ya Ethiopia ntacyo iravuga ku majambo ya president wa Misiri. Misiri yari isanzwe itarabanagiza na Ethiopia kubera ukutumvikana ku rugomero runini Ethiopia yubatse ku ruzi rwa Nile. Somaliland ibarizwamo abanyagihugu bagera ku 4,500,000 yatangaje ko yonkoye kuri Somalia kuva mwaka w'1991 kuva ico gihe ariko nta gihugu na kimwe kiremeza ko Somaliland yigenga. Amakungu yose ayifata ahubwo nk'iyegukira Somalia. Hano makuru yose rero abagezwe hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika. Joy Diane ni nahazu nabategure nk'abameje kubashikiriza mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu vya politike y'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye yarayemereye urwaruka rwo muri Republika Demokarasi ya Kongo kuzorufasha mu kurwanya u Rwanda afata nk'umwansi wa Kongo n'u Burundi. President Ndayishimiye yabivugiye i Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo mu nama yagiranye ejo kwa Mungu n'urwaruka nk'imboneza y'umwe bwa Afrika mu gisata cy'urwaruka amahoro n'umutekano. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umunwa mu gusubira kwagiriza u Rwanda kwa rwo mwanzi wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Congo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu cyiwe gihana n'u Rwanda. Kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi iyo gishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa Mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda.
Les terroristes, les criminels, l'état-major général de la
Ati twaruganye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya ibiro bikuru by'umuharire detabara biri mu Rwanda nivyo ubwo butegetsi butwemerera n'ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha
notre lutte doit continuer jusqu'à ce que nos peuples rwandais commencent quand même à aussi faire pression.
Aho tugeze rero tubwiriza kubananya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'ugwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande ry'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nk'intumwa yawo mu gisata c'ugwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye ugwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi.
Si nous avons notre voisin qui nous agresse qui
atyo dufise umubanye mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo tugwanye uwo mwansi. Ariko icya mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri ubwo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari u Rwanda nibaza ko abanyarwanda atari uwo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cya Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda naho leta ataco irayavuga ko uguserukira Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Yagize ati ntivyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame me y'uwo muryango. Mondwe zibire ziheze Ndayishimiye yarugaye imipaka ihuza ico gihugu no Rwanda. Inyuma yaho abamenyesha makuru mu Rwanda babajije icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kwa bu Burundi burondera ari nabo mpezi ya marere ku bwa Perezida Ndayishimiye bari mu Rwanda. Ari mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntiyatomoye mu nyishu yiwe.
Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga
ndabaza oya se ntabwo uzi ko bacyaba
ndahari nakubwiye ngo kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho.
Kunsubiza ko aba bantu mubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze.
Ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza.
Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Congo. Ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe Le Martyr i Kinshasa aho ibirori byo kwimika Perezida wa Congo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo bya leta. Abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Murabo uburyo Perezida w'u Burundi ahawe icyubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga, Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane. Murabo uburyo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Perezida w'u Rwanda ntiyari yagiye muri ibyo birori. Ibirori biheze Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura igice cyise abazungu Robert Seninga cyagirizwa n'amaraporo menshi ya ONU kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ku mugoroba wo kuri uyu mungu inyuma y'amajambo ya Perezida Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Congo. Ibiro by'umukuru igihugu cy'u Burundi byanditse ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza Perezida Tshisekedi. Pierre Clavini inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Umuyobozi akaba n'umuhinga mu ishami rya ONU igitamagara abantu ku isi OMS ariwe Rudega Kresh yavuze ko OMS yangayikishijwe n'ibikorwa by'inganda zikora itabi aho bageze ku rwego rwo kuresha abana bari mu kigero cy'imyaka 8. OMS sigura ko igitsigiri cy'abantu bakuru banywa itabi cyari gitanguye kugabanuka ariko ubu impungenge zayo ziyongereye kubera ikoreshwa ry'itabi rigezeho gitwa e-cigarette rikoreshwa n'abana bato. Timishimwe atubandaniriza ino nkuru.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko umubare w'abantu bakuru banywa itabi ugenda ugabanuka ku isi. OMS ariko ihangayikishijwe n'uko uburubyiruko yewe n'abana bakiri bato cyane aribo bigaragara ko bagiye kwibasirwa n'ububi bw'itabi. Dr. Rudega Kresh, umudage uyoboye agashami ka OMS gashinzwe guteza imbere ubuzima, arumvikana avuga umubare w'abantu banywa itabi ku isi uko uhagaze muri iki gihe.
We have 1.25 billion people still smoking.
Dufite abantu miliyari imwe na miliyoni 250 bakinywa itabi. Iyi niyo mibare iheruka dufite ku isi yose igaragara mu byegeranyo twasohoye uyu munsi. Ariko kandi dufite n'indi mibare y'abantu bagera kuri miliyoni 19 baretse kunywa itabi ugereranije n'imyaka ibiri ishize. Nibwo bwa mbere tubonye umubare ungana gutya.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko muri 2022 byibuze umuntu umwe kuri batanu yanywaga itabi cyangwa akoresha ibindi bintu bigereranywa naryo, mu gihe muri 2020 ho yari umuntu umwe kuri batatu. Icyegeranyo gishya cya OMS kireba imiterere y'ikoreshwa ry'itabi hagati y'imyaka ya 2020 na 2030 cyagaragaje ko ibihugu 150 byabashije kugabanya ikoreshwa ry'itabi binyuze mu mabwiriza yatanzwe, ishyirwaho ry'imisoro ihanitse n'izindi ngamba. Kuri ubu ariko hari impungenge z'uko nyuma y'uko hagaragaye umubare munini w'abantu bakuru bagabanyije kunywa itabi, ubu rigeze mu rubyiruko ndetse n'abana bato bari mu kigero cy'imyaka 8. OMS iranenga bikomeye inganda zikora itabi ishingiye ko hari ubwoko bw'itabi risigaye rikorwa ntumenye ko ari ryo, ibi kandi bikaba ari byo byiganje mu rubyiruko n'abana.
Your actions in the tobacco industry, your actions will cause death. They are killing.
Ibikorerwa mu nganda z'itabi ni ibikorwa bizateza impfu, birica. Bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakome mu nkokora ibihugu byari byaramaze gufata ingamba zikomeye. Urugero natanga aha ni uburyo bugezweho buzwi nka e-cigarette cyangwa vamping mu cyongereza, vapote mu gifaransa. Bagezaho barishya abana bacu yewe bakiri bato cyane ku myaka 8 y'amavuko ngo bakoreshe iryo tabi rigezweho. Ni ukuvuga ko uba ufite akantu kameze nk'akamwe abakobwa basiga ku munwa, iryo tabi rishobora kuba rikoze nk'ikaramu, ari byo abana bakoresha ngo bahishe abarimu babo cyangwa ababyeyi ko banywa itabi.
Impuguke ya OMS Rudega Kresh akomeza kunenga inganda zikora ubu bwoko bw'itabi bugezweho, avuga ko ikimenyimenyi cy'uko bashaka kurimbura abana bato bakoresheje itabi ari uko basigaye bakora itabi rifite cyangwa kibiryo cyangwa ibyo kunywa bisanzwe bikundwa n'abana nka cream grass cyangwa ice cream zo mu bwoko bwa vanilla n'ibindi. Mu bihugu 56 byo ku isi byitezweho ko bizagabanya urugero rwo kunywa itabi harimo Brazil, hagendewe ko kuva muri 2010 urugero rw'abanywa itabi bagabanutse ku rugero rwa 35%. Iyi ifatwa nk'inkuru nziza ariko siko bemeze mu bihugu nka Congo, Misiri, Indonesia, Jordania, Moldovia na Oman, kuko muri uyu mwaka nyine wa 2010 ho umubare w'abanywa itabi wazamutse cyane.
Tim Ishimwe urakoze. Ishami mpuzamakungu Oxfam naryo riharanira uburinganire mu mibereho no kurwanya ubukene rigabisha ko ubusumbasumbane rurenze urugero muri iki kinyecumi turimwo. Ku bwa Oxfam, abatunzi cyane cyane abafisi ibigo by'ubudandaji bazokomeza batunge cyane, abakene nabo babandanye gukena. Thomas Kamirindi.
Isosiyete Blue Origin ikora ibyogajuru nimwe muri nyinshi z'umukire w'umunyamerika Jeff Bezos utunze indi yitwa Amazon. Ikigo Forbes gikora buri mwaka urutonde rw'abantu bakize cyane ku isi kivuga ko Bezos ari mu baherwe batatu ba mbere ku isi, naho Oxfam yo isobanura ko umutungo we kimwe n'uw'abandi barengeje amadolari miliyari wiyongereye cyane kuva mu 2020 mu gihe abatuye isi benshi bo bagenda barushaho gukena nk'uko Nabil Ahmed wayoboye imirimo y'icyegeranyo cya Oxfam abisobanura.
The world's richest five men, and they all are men.
Umutungo w'abantu batanu ba mbere bakize kurusha abandi ku isi kandi bose ari abagabo gusa wikubye inshuro zirenga ebyiri muri iki kinyecumi cyatangiye muri 2020. Naho abantu bagera kuri miliyari eshanu basubiye inyuma mu bukene bwabo. Nibikomeza gutya, mbere y'uko iki kinyejana kirangira, isi izaba ifite umuherwe wa mbere uzaba ufite umutungo w'amadolari miliyari igihumbi, ni ukuvuga tiriliyoni, mu gihe bizafata igihe kirenga ibinyejana bibiri kugira ngo ubukene buranduke.
Oxfam ivuga ko ubukungu bw'isi bumaze kwinjira mu yindi ntera nshyashya.
Ibigo by'ubucuruzi bikomeye birimo kwirundanyaho umutungo munini cyane bihebuje, ari nako bigenzura n'ubukungu bwacu, biri mu maboko y'abantu bake cyane bakize bikabije.
Bezos n'abandi baherwe biminuje bo bavuga ko sosiyete zabo zitanga imisoro n'imirimo. Icyegeranyo cya Oxfam cyasohotse mu gihe abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bari mu nama yabo ngarukamwaka bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Mu byari kuri gahunda yabo harimo ikibazo cy'imyenda y'ibihugu iri hejuru cyane n'inyungu zayo, hamwe n'ibindi bibazo by'ubukungu n'amahirwe isi ifite, by'umwihariko ubwenge bukorano cyangwa intelligence artificielle mu Gifaransa, artificial intelligence AI mu Cyongereza. Aidan Gomez ni umuyobozi mukuru wa Cohere, ikigo cyazobereye mu by'ubwenge bukorano cyo muri Canada.
I think it's important to think about the opportunities for good.
Ndakeka ko ari ngombwa gutekereza ko ari amahirwe meza. Ndatekereza ko mugiye kubona ibintu by'agatangaza biva kuri AI, kandi ndizera ko abantu batabisuzugura cyangwa ngo babyirengagize.
Abanenga inama y'i Davos bavuga ko ihuriramo abantu bo hejuru gusa batitaye ku bya demokarasi, naho abayishima bo bemeza ko muri iyi si igenda imanyagurika abantu batabona aho igana, inama nk'iyi y'i Davos ari ingirakamaro.
Ijwi ry'Amerika, umwanya n'uw'amakuru mu gisata cyaswaho n'umunsi cyahera mu Burundi. Muri basketball, umurwi wa Dynamo urikura sinyisha abakinyi bamuka ku mugabane wa Buraya na Amerika kugira ngo uzoshore kwitabira inkino za Basketball Africa League wisunganije neza. Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda abitugire ku muriri.
Inyuma y'imyaka itatu imigwi y'Uburundi hirukanwa ku itike yo kwitabira inkino za Bale bikanka, umugwi wa Dynamo uno mwaka warabishyitse ko mu kwezi kwa gatatu atagihindutse niho uwo mugwi uzoja guhangana n'indi mu gace kiswe karahari muri Afrika y'Epfo. Kugira Dynamo izitware neza muri ayo mahiganwa, hariko harakogwa ibishoboka byose kugira haboneke abakinyi beza bo kongera inguvu uwo mugwi n'umumenyereza mpuzamakungu azoba bayoboye. Ivan Zeyimana ajejwe ubuhinga muri uwo mugwi yabwijwe rya Amerika ibiriko birakogwa naho bigeze.
Mpereye ku ruhande rw'abamenyereza, twarashoboye kuzana umufaransa Julien Chenyon, akaba yazananye n'ubusanzwe amufasha yitwa Jacob, abo nabo bakaba baza kongereza no gukomeza ubumenyi bwari busanzwe buhari mu mugwi. Ku ruhande rw'abakinyi, twarashoboye kuronka umusenegale kina yitwa Maktar Gueye, ashoboye kuronka umurundi asanzwe yivurira muri Suède yitwa Jonathan Nkingira, hakaba hariho uwitwa Byron Antonio Hobbs umunyamerika, Yodeng umunyasudani, Steve Kuminga n'abandi tukigerageza kuvugana muri Angleterre muri Etazuni kugira umugwi uzoseruka ukomeye.
Abo bakinyi bazoza biyongera kuri Otobo Israel umunyanigeria asanzwe bica bigacika muri Dynamo. Iveze Imana amenyesha ko mu kurondera abo bakinyi bipfuza ko bubafasha kugera kure hashoboka.
Ekipe Dynamo irashaka gushika kure kwerekana nayo neko ishoboye, nuko twoshika muri fase finale nayo mukabamuzi yuko uyu mwaka izobera i Kigali.
Ndi mu rukundo Jean Claude batazina My Peace asanzwe n'umukunzi akomeye mu gwa Dynamo amenyesha ko abakinyi bariko baraza mu mugwi wabo bibaha icizere cyo kugera kure.
arabonye ko na perezida Rukundo Jodas ariwe perezida wa Dinamo yagiye muri bare kombine benshi yarababonye no mu kuguranibaza hagiyemo ubwenge bwinshi nk'umufanzi wa Dinamo yabigize umwuga byo ariko barakora nta utobishima je nibaza ko turavye abakinyi bazanye kandi baza ko dushobora gushika kure tugashika no muri Bekare na Kigali
muri volleyball naho umugwi wa Bisoro komine y'intara ya Mwaro bariko bagwanira ikibanza cya mbere n'imigwi y'Ibujumbura imboneka rimwe muri volleyball mu Burundi uwo mugwi washinzwe n'imvukira z'iyo komine mu mwaka w'2018 nk'uko tubishikirizwa na Charles Niyongaba umenyereza wasabye gukinira mu ishyirahamwe ry'Ibujumbura uremererwa ariko intango ntiyaba nziza kuko uwo mwaka wafashe ikibanza cya nyuma uno mwaka vyarahindutse biturutse ku bushake bw'abarongoye umugwi batanze uburyo bwo kurondera abakinyi bakiri bato niyo ngabamenyesha ko mu nkino zibiri basigaje gukirana ga Cosmos na Rukinzo atsinze rumwe ashobora kwegukana igikombe cy'uno mwaka
nubabwira ko umugwi wa Bisoro niwo mugwi ufise abana bakiri bato cyane hama ndabamenyereza ndakoresha ubuhinga mfise ndabye n'izindi mibwenge nikina tugategura arabange na ekipe zindi ngana ziko zirakina abakinyi nkababona ama ryo ngacankoresha metodoloji waje muri entraînement nico gituma mubona twaciye tuja turungi kwanda cheese nk'ubu ndabamenyesha yuko umugwi wa Bisoro gushika ubu naho shampiyona yohera ikibazo cyaka bituragifise gushika ubu ure twa turagwana turabe tukoshe guhinga nyene turanye twoshobora kuronka ikibazo cya mbere
umumenyereza azwi cyane mu Burundi mu bantu bitangira volleyball asaba yandi makomine kwijukira inkino kuko zimenyekanisha intara zabo bikanafasha urwaruka kwerekana impano zarwo. Desire Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire urakoze ucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino w'ino cya basketball, ikipe ya APR Basketball Club igomba guhagararira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka ikomeje kwitegura. Kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu mu mpera z'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda bwagaragaje aho imyiteguro igeze. Umunyamabanga mukuru wa APR Basketball Club Eric Karisa Sarongo asobanura ko gutumira abanyamakuru muri gikorwa ari uburyo bwiza bwo kumva inama zabo no kwigira ku byabaye ku makipe ya Serukira Rwanda mu marushanwa ya bare mu myaka yashize
nk'aba journaliste muba muri intumwa z'abanyarwanda tukazategereza kumva comments zanyu turiko turakubitswa tuvamo niyo mahirwe yo kujyamo nyuma y'abandi haba hari experience warebeye ku bandi ukuntu byabagendekeye wowe ugashaka kuimproving.
Eric Karisa Sarongo avuga ko ikipe ya APR Basketball Club yihaye intego ihanitse muri rushanwa rya bare 2024 hafi gutangira.
Intego yo iri hejuru kabisa cyuko turashyira ekipe ishobora kugera kure hashoboka ariho kuri finali nicyo twifuza nibyo turiko turakora n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe byo ni kugera tugere kure hashoboka kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finali.
Tunyarukiye mu kino wa handball ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje kugaraguzwa gati mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu ririmo kubera mu misi umukino ubanza wo mu itsinda rya kabiri ikipe ya Cap Vert yanyagiye u Rwanda ibitego 52 kuri 27. Kwa gatanu w'icyumweru gishize Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo yatsinze u Rwanda ibitego 38 kuri 20. Abakurikiranira hafi umukino wa handball mu Rwanda bakomeje kunenga imitegurire y'abakinnyi n'amarushanwa. Nubwo u Rwanda ruherutse kwitabira igikombe cy'isi ku makipe y'abakiri bato byakunze kuvugwa ko abakinnyi benshi baserutse mu ikipe y'igihugu bari barengeje imyaka. Dusoreze mu mupira w'amaguru aho mu ikipe ya Rayon Sport bashoje icyumweru gishize mu kanyamuneza nyuma y'umwuka mubi wari umaze iminsi ututumba. Usibye ko iyi kipe yarabonye umutoza mushya ariwe umufaransa Julien Met yongeye kandi kwigorora n'abafana bayo ubwo yatsindaga Gorilla FC igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa 17 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Iyi ntsinzi yabaye imbarutso y'ituze mu bafana no mu buyobozi muri Rayon Sport nyuma y'amagambo aremereye yari yavuzwe na perezida w'ikipe Jean Fidel Uwayezu. Icyo gihe yari arimo yihaniza umwe mu bafana ba Rayon Sport Mohamed Kanyabugabo waruye we itsinda ryashatse gusagarira umunyamabanga mukuru Patrick Namenye nyuma y'umukino bari bamaze gutsindwamo na Gasogi United ibitego 2-1 kuri Stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Nyuma yo gucururuka kuri muhengeri Rayon Sport irakomeza urugamba rwayo rwo guhagarara ku gikombe cy'amahoro yatwaye umwaka ushize. Ejo kwa kabiri ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru izahura na Interforce mu mukino wo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza. Uyu mukino uzabera kuri stade yitiriwe Pele I Nyamirambo guhera saa 12 z'umugoroba. Mu mukino ubanza Rayon Sport yari yatsinze Interforce ibitego 4 ku busa. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Akanya ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya mbere vy'uno wa mbere incuti mari muduteza amatwi Diane Nini nahazwe mari mwazindukanye ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza ano makuru ku izina ry'abagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose naho utaha turasubira mu yandi makuru ari mbere.